Radio Indundi Culture amakuru mu Kirundi.
Tugeze ku isaha 12:15 muri zo za Radio Indundi Culture n'umwanya wa makuru mu Kirundi, amakuru yo kuri uno mugoroba agizwe n'izingingo nkuru zikurikira. Abagabo bane barapfungiye mu gasho ka komisariya y'igipolisi bubanza kuva kuri uyu wa kane bagizwa kuba bagize uruhara migandagurwa y'umukenyezi n'umwana wiwe, ibiziga vyabo bikaba vyatuye mu gatondo ko ku munsi wa mbere w'inondwi ku mutumba wa Ntamba zone Ntamba komine Musigati intara ya Bubanza. Ibikorwa byo kwimura abanyagihugu bo mu gatumba komine Mutimbu z'intara ya Bujumbura bigiye gutangura mu ndwiza kubera imyuzurira iharangwa amashirahamwe leta ifise mw'imitahe umwaka w'amafaranga w'2022 ushira w'2023 nta rufaranga na rumwe yinjije mu kigega ca leta, ari naho bamwe mu bashinga mateka basavye ko bamwe mu barongoye ayo mashirahamwe bobogozwa. Izi zari ingingo nkuru mu kanya twinjira mu Indonido.
Radio Indundi Culture.
Reka nsubire ndabahe mwiriwe inkuru imwimwe ukwayo. Kofi Olivier Bintwari mwabwivyuma. Abagabo bane barapfungiye mu gasho ka komisariya y'igipolisi bubanza kuva kuri uyu wa kane bagirizwa ko bagize uruhara mu igandagurwa ry'umukenyezi n'umwana wiwe, ibiziga vyabo vyatowe mu gitondo co ku munsi wa mbere w'inondwi ku mutumba wa Ntamba zone Ntamba komine Musigati intara ya Bubanza. Ayo makuru aremezwa na musitanteri wa komine Musigati, ariko ubuyobozi bw'iyo komine bumenyesha ko amatohoza yatanguye bugasaba gihugu kwirinda kuzimanganya ubuzima bwa kiremwa muntu naho hoba hari ico bapfaye. Inkuru tukaba twikesha mugenzi wacu Alex Nkeshimana akorera ngaho mu ntara ya Bubanza. Ibikorwa byo kwimura abanyagihugu bo mu gatumba komine Mutimbu intara ya Bujumbura bigiye gutangura mu ndwi iza kubera imyuzurira iharangwa mu ntama y'abashikiranganje yo kuri uwa gatanu. Umushikiranganje w'umutekano Martino Niteretse yavuze ko hanarungitswe abahinga b'inyubako mu bibanza bazoshi kiramwo nk'akabezi na Mubimbi zose zo mu ntara ya Bujumbura hamwe n'intara kandi ya Mwaro. Abandi Niteretse avuga ko hariho kubimura n'ababa ku mutumba Kirasa komine Muhuta intara ya Bujumbura haheruka kubomoka, hamwe no kwimura abapfungiwe mu ibohero rikuru rya Rumonge naho nyene hatewe n'amazi. Kwirikira umushikiranganji Martin Niteretse:
guhera uno munsi bisata byose by'igihugu bijejwe iby'inyubako bigenda kuraba ibibanza twamaze kubona ko kubimuriramo. Hariho ikibanza cha Mubimbi n'ikibanza cyo mu Kabezi, hari no mu zindi ntara harimo Mwaro n'ahandi hose. Byihuta nuko tubavanayo n'imiburiburi mu ndwiza, mugabo tuyumvira ko ibyo bibanza tuzobashiramo bizoba bibanza muri kazoza, bizoba bibanza byiteka birimo umuji. Abantu twavuze yuko bitegura mu mitima ko bahava kugushaka kwabo, mugabo atahavuye kugushaka kwabo nka leta nishobora kwemera uko abantu bayo baza kwishwa n'amazi tuzahawa kufura yo kungufu. Ikijani na Kirasa nanu twasanze hariho ibibazo by'abantu imiryango arirenga amajanane yatewe n'ikiza cy'umusozi wamanyutsemo ibipande. Twavuze ko natwebwe tugomba dushiremo akandi kagatsi ka leta tubagarukire ko dushireho ibijanye n'ubuvuzi bwihuta clinique mobile, twongere tunabafashe twagure aho babaye barasika indaro kugira twitegure nabo nyine kubaronderera aho bazoja kuba hameze neza. Nico kimwe nabo nyine bagize ingorane za gatumba ndiko turaba ko twofata ku bigori mwimbo w'ibigori twegeranije na Jesa yegeranije turabi amagara macangwa ibiro twokura ko kugira tubahe nabo nyene ko nariko ndumva kandi nzindi raporo zivuga ko no prizo yo mu Rumonge naho nyine hateye amazi navyo nyine tuko turaba icokokwa nimba abaprisonier tubavanayo nabo nyene kugira tubajane ahandi.
Martin Niteretse akaba ari umushikiranganji mu byajejwe harimo umutekano. Bumwe mu bashinga amateka basaba ibogozwa mu mabanga ry'abarongoye amashirahamwe leta ifisemo imitahe kugira ashingwa bashobora gutunganya ayo mashirahamwe agira ico yinjije mu kigega ca leta. Icegeranyo cingena amafaranga ya leta yakoze mu mwaka w'2022-2023 cerekana ko hamwe muri ayo mashirahamwe atarufaranga na rumwe yinjije mu kigega ca leta muri uwo mwaka w'amafaranga. Umushikiranganji mu byajejwe harimo ikigega ca leta Audace Niyonzima ari umutumire kuri uyu wa gatanu imbere y'inama nshingamateka yavuze ko guhindura abarongo ayo mashirahamwe atari uwo muti. Niyonzima akemeza ko ibibazo ayo mashirahamwe afise atari vy'uno munsi. Amuna nshingamateka kupitiye mugenzi wacu Egide Nahayo:
ico cegeranyo cerekana ko ku mashirahamwe 36 muri yo leta ifisemwo imitahe ani nayo yegukira agera ku 11 muri yo ataco yashikanye mu kigega ca leta ku mutahe yakoresheje. Amwe muri ayo nk'iyo gutuma tumana ko makuru Onatel ijeje kuchukuri kizuku onatur anakaba akoresha umutewa wa leta ijana ku ijana hamwe n'ishyirahamwe rijeje by'amahoteli n'ingenzi SHTB anuko ari atatu yo akaba yanahomye ku mutahe kuko inyungu yaronse ari munsi y'amafaranga ubusa bamwe bashinga amateka babajije umushikiranganji niba hari abarongoye amashyirahamwe amaze igihe akora homba bamaze gukubwa mu mabanga
izo leta ifite mu mutahe ijana ku ijana nkuri no bakoze goyagoya uravye kumwe mu zitanga nka kidezo nanabona abanye banayivuze kandi mbora hanye leta ifite mu mutahe ijana ku ijana
abarongoye amashira hamwe bama bahomba babona hafi imyaka yose haguma haba report do irregularite pour expliquer d'autres irregularités aba bantu bari barongoye amashira hamwe nabakemwe mwarahinduye bajakubawa mushikira ngani muga propose bagahindurwa
ishura kuri ico kibazo cy'abashinga amateka umushikiranganyo byagejwe harimo ikigega cya leta Odase Niyonzima yavuze ko bimwe mu bituma amwe muri aba mashyira hamwe atanyungu yerekana ari uko hari ibibazo biri muri yo atari byuno munsi
none karongura ishyira hamwe rifise ibibazo bikomoka mu myaka myinshi ya kera muhagaca bimuhuru uyu mwaka bamuginye uyu mwaka kumbere agasanga ishyira hamwe rishobora gukora ngo ryunguke kubera ko ryakoresheje nabi kuva kera cyangwa rishaje ritashoboye kurunuvera ibikoresho n'icyo gihe bumva yuko guhindura abantu by'ukuri atari uwo muti cyeke umuntu byabonetse by'ukuri kuwo muntu ajeje ishyira hamwe ari we rihumbesheje mu mvuru ahubwo intumbero ari uko abarongoye amashyira hamwe bahabwa intumbero irashe kugira ngo babikore neza
naho biri uko umushikiranganji yijeje inama nshinga amateka ko amategeko yamwe muri ayo mashyira hamwe andi nayo ko ariko akorerwa ivyigwa vy'ubutunzi audite mu Gifaransa n'ubugenzuzi bukuru bwa leta akizeza ko ingingo zishobora gufatwa kugira ayo mashyira hamwe arongogwe neza
Egide nahaye umukuri ndira ko iyo migambi mishasha rero iba muri ayo mashyira hamwe ya leta kuyandi mashasha ari karashingwa mu gihe ca vuba ishyira mu parseme gishinze guhamagara abarundi guhindura ingendo ibona ko atoguma minwe y'inzego za leta yose mu yobozi w'iryo shyirahamwe Faustin Ndikumana asanga ariho hava uguhomba kwitunga ry'igihugu kwirikira Faustin Ndikumana
aya mashyirahamwe ya leta guma avuka leta niko rivyo ubashobora gushyira abo n'ibyo bigomba kudandaza ibito izo za anagesa izo za ubuhani ibyo byose bishaka byohagara biriko bisubiza inyuma ubutunzi bw'igihugu suko bikogwa hari izindi procedure zituma imiliyaridi ijara mirongo ibiri zizoja ngo muri rya sosiyete yo kwiriza igito hari abarazirimbiye bamaze gukanura amazi ubu tuvugira ibintu aho ko biri kuko natwe turabaye igihugu aho kigeze kandi tubona inyishu zokogwa adresa mwarabonye vyabaye urabona ingene ubunyi nabijya bigoro wasanga biko biragugwa n'abantu nyene bamwe bamwe mu mugambwe canke n'ahandi ugasanga no ariko barabigura kwa kuntu ntakamara iminsi leta yahagaritse circulation monetaire kubuza ko amafaranga sirikira bajya abantu amazi batariko baragusha bijya bigoro usabite ko amafaranga atari karazunga ngo sirikire bari kwakira ayo mahera bari kwikenura mu bindi bari kuguri bya ni ibintu bibiri gravissime wo ni vo economique ibyo twe tubibatera kama kuko niko bimeze n'ahandi izo za ubaga basoko akora ibintu kikontrola asanga amasiri facturation n'ibikwibaza yuko ahubwo leta nifate iyindi ntumbero abikorera utwabo ra liberalisation n'ikizo kizu Burundi bakaja en concurrence leta itabivangame ubwiza tunga ruho hanza ni competitive akaza na kadufasha kugira gute cyo kivyo uri gihugu naye handi umenga abantu bamwe muri leta bafise ingenda ati ibi tutabyikore barabitujyanye
bimwe mu bigoraje atatwe tuce tushikira abantu bivyo barabitujyanye kuva tuti uri muri amabanga ibintu bikora kuko inyungu za leta zirabangamika canke n'izundi munyagihugu kunyunguzi wawe
yamara rero leta itegekanya gukora ibyo fasha kugira ubutunzi bw'igihugu ntibuhungabane hamwe no guteza imbere gisata cy'amahinguriro ibyo tuma bushobora guhiganwa ku masoko mpuzamakungu ibyo biri mu mahangiro ya gatandatu n'indwi igitabo cy'imbono ya kazoza cy'Uburundi bwifashe mu 2040 n'Uburundi buteye imbere mu mwaka wa 2063 tumaze iminsi tubashikiriza ayo mahangiro yerekana ko ayo mahiganwa ashoboka cyane cyane Uburundi bufise byo bwihingurira bushorera hanze y'igihugu ni inkuru ya mugenzi wacu Alisenda yizeye.
Mwihangiro rya gatandatu giye mbono kazoza berekana ivyo kogwa kugira ubutunzi bw'igihugu ntibuhungabane kuko ukudahungabana k'ubutunzi gushimangira ugukwega kwega abanyamitahe hamwe n'ibindi bikogwa bishigikira ubutunzi mu ntumbero ijana ku iterambere ry'igihugu Uburundi burakeneye gushira ingufu mu gutunganya no gukurikiranira hafi politike itunganya ivy'amafaranga no kuvunja amafaranga mvamakungu politike itunganya amafaranga akoresha ikoreshwa hamwe n'amadeni mu ntumbero yo kuzibira ibihengere by'ubutunzi bw'igihugu. Ivyo rero ngo kugira bikunde bitegezwe gukurikiranirwa hafi mu ntumbero yo gutora inyishu ku ngorane zo kwibonekeza hakaba ibihengeri ivyova ku biciro n'amadeni canke no ku rugero rw'ivyinjira n'ibisohoka n'urugero rwo kuvunja kw'amafaranga. Iryo hangiro rero gyerekana ko ishimangiro ry'ugwego rujejwe ubutunzi ritunganijwe neza kiri mu vyo kwihutirwa. Ihangiro rigira indwi giyo mbono kazoza gyerekana ko hoba uguteza imbere kandi igisata c'amahinguriro no kugiha ububasha bwo guhiganwa. Berekana ko uguteza imbere ico gisata ari ikintu kidasanzwe mu kugwiza umwimbo mu gihugu hamwe n'igihagararo c'igihugu ku masoko yo hanze y'igihugu. Kugira ico gisata gitezwe imbere hategerezwa kuboneka imitahe idasanzwe kugira amahinguriro akomeye atezwe imbere co kimwe no gushimangira ubushobozi bw'amahinguriro asanzwe hari nk'ayakorera mu gisata c'uburimyi n'ubutare. Mu ntumbero y'uko Burundi bushobora gushikira iryo hangiro itezwe imbere y'igisata c'amahinguriro itegerezwa guherekezwa no gusununura urugero rw'ubushobozi bwo guhiganwa n'ibindi bihugu. Ivyo bikaba vyoshoboka mu gihe Burundi bwoshobora kuronka ivyo bwihinguriye vyoshorerwa mu karere ndetse n'aharengaho. Ahandi yakuye gushigwa inguvu ni mu gukarihiriza ubwenge abantu mu ntumbero yo gukabura imihamagaro mu bikorwa vyoteza imbere ico gisata c'amahinguriro ngo Burundi nabwo ubushobore guhiganwa n'ibindi bihugu.
Radio Indundi Culture.
Radio Indundi Culture amakuru yacu arabananya ku isaha 12 n'iminota 27 kiza c'indwara ya gasama casuye kubonekeza mu Burundi nk'uko vyemezwa n'ubushikiranganje mu byo bujejwe harimo amagara y'abantu. Ubwo bushikiranganje bwemeza ko mu turere 19 ico kiza kimaze kugaragaramwo kuva muri Nzeri gushika ku muri Ntwara 2024 abantu bagera ku 741 nibo batowe iyo ndwara nayo abagera kuri 77 bakaba baritavye Imana. Muganga Jean Claude Bizimana arongoye umugambi w'igihugu ujeje gucandaga amenyesha ko kudebukirwa kw'abavyeyi mu gucandagisha abana hamwe n'ukwemera kw'amadini amwamwe ari bimwe mu bituma ico kiza kiguma cibonekeza mu Burundi. Jean Claude Bizimana atera kamo abajejwe intwaro kugwiza amahimiriza mu bo bajejwe.
Incancho zo gukinga indwara ya gasama ni incancho zikorwa hisunzwe ubuhinga mpuzamakungu. Incancho rero zihingurwa neza hama zikadushikira zibitswe neza natwe zidushikiriye hano mu gihugu tureza tukazitwara mu buhinga dusanzwe dukoresha tukazishikana mu mavuriro mato mato naho nyene zikabikwa neza. No kuvuga incancho rero dukoresha zirakomeye zirakwije ivyangombwa. Ikibazo nyamukuru no kudebukirwa abavyeyi batagicandagisha nkuko bitegerezwa. Turafise urutonde rw'incancho zitangwa hari umuvyeyi rero acandagisha umwana urucancho rwa mbere rwa kabiri rwa gatatu akavuga ati ah ko mbona umwana waje ataniho umutwe none mbandanye ndamucandagisha. Ivyo n'ivyo mu nyuma biheza bikadukurikirana hakabundi mugwi w'abantu bagira make ko bamucandaze rimwe kabiri gatatu ubw'incancho nyinshi nzizo hava zimutera ingorane harona goma ndabare menshi incancho aco zonona. Rero ntihagira uwibaza ngo incancho zitatu zine zitanu ngo numurengera habanamba hama hakaba rero n'abandi batemera incancho. Pastori yaratubwiye ko gucandagisha abana atari vyo kwari kubasengera gusa abarongo y'abandi mu mashengero. Turazi yuko ijwi ryabo rishika kure kandi bumvigwa nukuri tubasabe mu nyigisho batanga bibutsa abantu kubungabunga amagara yabo kubungabunga amagara y'ibibondo n'abarongo y'abandi mu ntwaro. Uruhara rwabo n'intangere mu nyigisho batanga zitandukanye nabo boza barabigarukako bagahimiriza abene gihugu bagacandagisha ibibondo ubugize ikimenyetso agacenyara gasa kwa muganga.
Ubuyobozi bw'intara ya Ngozi buhamagara abanyagihugu bo muri iyo ntara kugwanya urudarazo rwo mu binywabi. Ivyo byashikirijwe n'uburongoye iyo ntara kuri uyu wa kane aho yari kagendera komine Ruhororo mu ntumbero yo kumenya ibihanze abajejwe. Desire Minana avuga ko urudandazo rwa magendo rukogwa mu bihugu bibanyi bishobora kugira ingaruka mbi ku gihugu. Minani yaboneyeho kumenyesha ko abakenyezi 800 bahora baba mu ngo batazwi bamaze gusohogwa mu ntara yose ya Ngozi aho mu ntara z'uburaruko twakuri mugenzi wacu Jean Nahimana.
Muri urwo rugendo rwo kuri uwa kane rwa buramatari w'intara ya Ngozi muri komine ya Ruhororo mu ijambo ry'ikaze rya Mamerite Birukundi musitanteri w'iyo komine yameje ko iyo komine irangwamo amahoro n'umutekano. Ati nubwo biruko mu minsi heze hari abana bafatiwe muri komine Mutaho n'intara ya Gitega mu gihe hari abari babakuye ku musozi wa Mubanga w'iyo komine ya Ruhororo nyene babajanye mu gihugu kibanyi cha Tanzania. Yongi yamenyesha ko muri iyo komine hebonekeza ibibazo bifatiye ku matati y'amatongo uguharika no kubakana bidaciye mu mategeko hamwe n'isenyuka gikiraro cyo kuri uruzi Kinyankuru gihuza amakomine ya Tangara na Ruhororo aho imigenderanire ngo isani yahagaze kuva icyo kiraho gisenyutse agasaba ikigo cy'igihugu kijejwe inyubako z'amabarabara ARB gukora ibishoboka byose kugira ngo icyo kiraho rushongere cyubakwe hanyuma imigenderanire hagati y'ayo makomine isubire kuba afata ijambo buramatari w'intare yangozi Desire Minani yasavye abanyagihugu kubandanya babumbatiye amahoro n'umutekano atibagiye no kuhamagara kurwanya urudandaza rwa magendo mu gukingira itunga ry'igihugu ataho rero no kuhamerera amagabo kugira ngo abanyamahanga ntibaze baradusha mu gyahumye mu guheraheza Desire Minani yamenyesheje ko abakenyezi amajono 8 baharitse abandi canke bubaka n'abagabo bidacyo amategeko bamaze kwirukanwa kuva ingingo igiye mu ngiro Desire Minani acamenyesha ko iyari imwe mu ngeso zitegereza gutuzwa burundu ingozi Jeanne Hemana kuri radio Indundi Culture
Radio Indundi Culture inkuru y'imicukama
Munguri imicho kamuru guanda kwa hadwe indundu kiritire rubashikiri dimisio si ya gatano no musi tuganira kubijanye n'ubutungane bushingiye ku mico y'abarundi mushinga na Adriano Sibomana avuga ko mu mico y'abarundi y'abantu babiri bafitaniye amatati kizimbere ari gufasha kugira ngo abo bantu bari mu matati bashobore kunywana uyo mukura mbere y'amara avuga ko muri kino gihe ubwishi bw'abantu hamwe no gutituka ku mico abantu iyo bashwanye bamashaka guhezanya yo akabona rero ko hogwizwa inyigisho inkuru y'imico kamatwa twategurira na mugenzi wacu Jean de Dieu Nahimana
hari kazigura ubutungane no gutatura amatati bihuye n'imico y'u Burundi umushinga ntahe w'inararibonye Adriano Sibomana yerekana ko icisungwa ho hambere cyane kwa buguhanura hanyuma bakanywanisha abatase canke bafitaniye ikibazo
kera rero imanza ntizari tuguhana ngo bahashe ariko nivyo barabuze abantu kora nabi umugabo cyane cyane hariho iki n'icyo gushaka kubanywanisha kugira ngo basubirane basubize hamwe basubire bakundane
yamariyo mukura mbere aremeza ko muri kino gihe haragahaze kubijanye no kunywanisha abantu bari mu matati
ubu rero naho ikiriho mu masentare baracurubanza kugira ngo umwe asubire mu vyiwe yigire wundi nabagenda ukwiwe cyo kintu cyo kunywanisha kiboneka rwose
Adresi Bomana arongera akavuga ko mu gihe abantu batase atanzigo yakazikira yajamwo na cane cane ko ababanyi baba baraho bakamama
abantu bagize ico bapfa canke bagatata ntanzigo yakazikira yahaba kubera ababanyi n'abandi bantu bama bari ngaho wene bo muntu agomba kugira ibintu nk'ibi bakamutesha bakamubuza bakamuhanura
iyo naribonye iranegura ingendo yo gushaka guhezanyayo ingendo avuga ko iva kwitituka gindero y'ikirundi
ubu naho ari abantu baba bafise n'inzigo akavuga ati reka ndamugumize mu gahinga ndamwanikire ivyo biraba birava no kundero abantu baba aronse dakwiye
kandi uyo mushinga ntahe arongera akagira ati ntawo uvuga ko atashari ryabaho ariko akibutsa ko abari mu matati agatima kaguma kagaruka bakibuka ko bategerezwa kuguma babana
kuri aho hambere ntawo uvuga ngo ishari n'inzigo nta byari biriho mugabo ntibingana n'ubu hari abantu bamanyama hari abantu biganza ubwo kera abantu baburana kenshi baba ari abantu babana mubana rero haragera igihe wimvye uti ninarenza ngakora ibintu birengeye bibi none abana nabo bizobagendera gute mugabo burabona bashobora kuburana n'umuntu atanico mupfana utanazi impuhwe zikabanke
rero Adrien Sibomana asanga akwiye kugwizwa inyigisho kugira abantu bari mu matati canke bafitaniye ibibazo bame bigenza runtu bava vanure n'ingendo yo guhezanyayo
ivyo bisaba yuko abantu bigisho bagahinduka mu mitwe ivyo navyo ni leta na madini n'ayandi mashira hamwe abantu bigenze neza bigenze runtu naho umuntu mwaba mwatase ntucunyikiza ngo umukorere ikibi umwirize umugumize ku nzira ibyo bisaba inyigisho ntitumara igihe
umukurambere akongera akaba n'umushinga nta Adriano Sibomana avuga ko afise icizere ko hamwe imico n'imigenzo byo tsimbatazwa n'abantu boshobora guhinduka
Jean de Dieu Nahimana tugukengurukire kuri inkuru y'imico kamari waduteguriye ari nayo turangije ko makuru yacu nkengurukire mwese mwari ko murayumviriza nkengurukire Kofi Olivier Bintwari yari mu ngabwe y'ivyuma byo done niyo yanzigamiye nayabashikirije ndabifuze kwandanya mugira umugoro wa mwiza mwese aho muherereye na gahwane